Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, Rosine Munezero njenge ko yabashikiriza. Aya makuru duhera muri Sudani y'umanuko. Mu karere k'umanuko bushira ubuseruka, abana bashika kuri 15 bapfuye inyuma yaho baterewe incanco zirimwo imigera. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu, Riek Guy Kok. Mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, Kok yatangaje ko abajejwe gutanga izo ncanco batubahirije amategeko yayemejwe n'ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS. Yemeza ko urushinge rumwe gusa arigo rwakoreshejwe muri iryo sekeza ryo gutanga urucanco rw'agasama, isekeza ryamaze iminsi ine. Ingingo ya President Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika yo gukura meza amasezerano y'i Paris ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere ngishobora kugira ingaruka mbi mu karere ka Afrika. Ivyo byatangajwe n'abaharanira ibidukikije mu karere ka Afrika. Salim Fakir ajejwe imigambi mu kigo kijejwe gukingira ibikoko mu gihugu cya Afrika y'Epfo avuga ko afite impungenge ku ngingo ya Amerika yo kuva muri ayo masezerano. Amenyesha ko iyo ngingo izotuma Amerika ihagarika intererano y'imiliyaridi 2 z'amadolari yaragenewe gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kwijukira uburyo n'ubuhinga butageramira ibidukikije. Fakir avuga ko icyo kigega gikenewe cyane kubera cyari gufasha ibikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ikirere ku mugabane wa Afrika. Kubera abanyafrika batari bake batunzwe n'uburimyi, Fakir avuga ko bashobora kugeramirwa kurushiriza n'ihindagurika ry'ikirere. Twamenyesha ko abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bamenyesha ko batashimishijwe na gato n'ingingo ya President Trump yo gukura Amerika mu masezerano y'i Paris. Tukiri ku bijyanye n'ayo masezerano y'i Paris, ishyirahamwe ry'umwe bw'ibihugu bya Buraya hamwe n'igihugu cy'Ubushinwa byatangaje kuri wa gatanu ko bisuye kwiyemeza kubahiriza ayo masezerano y'i Paris ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Inyuma y'umunsi umwe, President Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika atangaje ko Amerika ikuye akarenge muri ayo masezerano. Ivyo vyashikirijwe mu nama yahuje umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa, Li Keqiang, hamwe n'umukuru w'inama y'ibihugu vya Buraya, Donald Tusk, i Buruseli ku bijanye n'urudandaza hagati y'iryo shirahamwe n'igihugu c'Ubushinwa. Tusk yatangaje ko urugamba rwo kurwanya ihindagurika ry'ikirere ruzobandanya Amerika ibamwo canke itabamwo. Tusk yavuze ko ingingo yafashwe na Amerika irimwo ukwihenda cane. Hambavu ikiwazo kijanye n'amasezerano y'i Paris, abategetsi baganire kandi kubijanye n'urudandaza kugwiza imitahe n'ikibazo cy'abimukira. Bongeye kandi baganira kubijanye na Korea ya Ruguru hamwe no gukorera hamwe kubijanye n'umutekano muri Afrika. Inama y'umutekano ya ONU yasubiye kugabisha igihugu cya Korea ya Ruguru kuri wa gatanu kubijanye no guhagarika ibitero byacu bya nucléaire. Ivyo byakurikijwe no kongereza abantu 14 kubasanzwe bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano hamwe n'amashirahamwe 4. Ibihano byafatiwe abo bantu bijanye no kwakwa impusha zo gufata ingendo hamwe namwe mu matongo yabo bivuye ko ku bitero vya nucléaire Korea ya Ruguru ibandanya gukora. Nikki Haley aserukira Leta Zunze z'Amerika muri mwishyirahamwe mpuzamakungu ari nayo yafatikanije n'igihugu c'Ubushinwa mu gusohora iyo ngingo. Yatangaje ko ingingo zose zizofatwa mu gihe Korea ya Ruguru ibandanije gukora ivyo bitero. Abenshi mu bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano kubera ibitero vya nucléaire Korea ruguru ikora abari bari mu zabukuru. Umwe muri bo ni umugabo w'imyaka 92 azwi ku izina rya Ro Young-mu, asanzwe ari cegera cy'umuyobozi w'umugwi wa leta ujejwe ibikorwa bya gisirikare n'umutekano. Amakungu amenyesha ko atewe ishavu n'uburyo Korea ya ruguru ibandanya kwica amatwi. Tutse ko Korea ya ruguru imaze gukora ibitero vya misile balistike bishika kuri 9 kuva uyu mwaka w'2017 utanguye. Muri Afghanistan abantu 4 baguye mu myerekano yabereye i Kabul, aho abari muri iyo myerekano basaba ko bogwirizwa umutekano bahanganye n'abapolisi. Abari aho bavuga ko vyabaye mu gihe abapolisi bariko bararasa mu kirere kugira bashwiragize abari muri iyo myerekano mu gihe bari batanguye gutera amabuye. Iryo shavu ry'abanyagihugu ryadugijwe n'igitero cy'ibombe yaturitse ku munsi wa gatatu iturikiye mu modoka yo mu bwoko bw'ikamyo. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 90 gikomeretsa n'abandi bashika kuri 450. Abantu barenga 1000 bari muri iyo myerekano bagana ku kirimba cy'umukuru w'igihugu basaba ko leta yotanga imihoho. Mu itangazo ryasohowe n'intumwa idasanzwe ya ONU muri Afghanistan, Tadamichi Yamamoto yasavye ko hoba kwihangana kandi ko ibihe by'umubabaro abanyagihugu barimwo bitokoreshwa mu kubandanya kudurumbanya umutekano. Mwamenya ko gushika ubu atamugwi n'umwe uriyitirira ico gitero, abenshi mu bo cahitanye bakaba bara abanyagihugu, yamara harimwo n'abajejwe umutekano. Ani amakuru yatwabateguriye avugwa hirya no hino ku isi agarukiye ko zina umunezero njye nakwenda abashikiriza yamara ibiganiro kuri Radio y'Ijwi rya Amerika birabandanye.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC uvuga katubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro riramaze gutera imbere ku isi. Ibitigiri vy'ababukoresha vyavuye ku bice 54% mu myaka y'1990 bija kuri 57% muri kino gihe, nk'uko biri mu cegeranyo c'ishiramwe ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS. Tumenyeshe ko muri Afrika ibitigiri vy'ababuhurumbira vyagiye biriyongera hagati y'imyaka y'2008 n'2014. Ibitigiri vyaduze kuva ku bice 23 n'ibice 6% gushika ku bice 27 n'ibice 6% nk'uko icegeranyo c'ishiramwe OMS co mu mwaka 2015 kibandanya kivyerekana. Ibintu biruko mu gihe mu bihugu vyo muri Afrika bikoresha ururimi rw'igifaransa bikiri inyuma cane mu ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya ivyaro ugereranije n'ibindi bihugu vyo ku isi, aho munsi y'ibice 10% muri ivyo bihugu aribo bakoresha ubwo buryo, nk'uko ikigo cishinze gushigikira abakozi bo gisata c'amagara y'abantu Intra Health International kibimenyesha. Vyongeye, Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ntiratera intambwe ishemeye mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya ivyaro. Aha ni mu gihe ibice 53% vy'abakenyezi bo muri ako karere batarashobozwa kuronsa ubwo buryo, nk'uko ishami rya ONU gita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA bibimenyesha mu cegeranyo cayo co muri Kigarama mu mwaka wa 2012. Uburundi busanzwe buherereye muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, ibitigiri biracari hasi ugereranije n'ihangi leta yihaye. Iryo naryo ryari iryo gushika ku bice 40% mu mwaka wa 2015, ariko mu mwaka uheze ibitigiri byari bigeze ku bice 34% nk'uko igisata cyo gushigikira iterambere ry'abantu rirama IADH Burundi kibimenyesha. tumenyeshe ku Burundi buharugwa mu miliyoni 10 z'abantu ishami rya ONU UNFPA rimenyesha ko atagikozwe abantu bazoba bashitse ku miliyoni 18 mu mwaka w'ibihumbi 2030 mu gihe leta igize icikora mu guhagarika umurindi w'igwirirana ry'abantu bazogarukira ku miliyoni 13 nkuko muvyumva mu kiganiro kira cy'uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyo umuntu atipfuza kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira Kiganiro cacu nyezina tega matwi vyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri commune Buhiga mu ntara ya Karusi kuri micro yijwi rya America rutubwira icokorwa kugira ngo abubatse bijukire gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ruganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda
bo twigisha uburyo bwo kubyara ku rugero
umukenyezi afise umugabo icambire babanza gukora nuko ko bokumvikana mu rugo bamaze kuvyumvikana bakagenda kwa muganga
bakamenya kuntu bamukurikirana n'ico vyirondo kajya magara meza mu buryo yoba yamerewe neza
cyiza nuko bagwiza amapuriro nko mu yikomini yavuga nyinze hari amapuriro mace twega bana rugo dukamenya aho dukurikirana mu bintu byo kurondoka ku rugero kandi abagabo bakumva yuko buzima bw'umuntu rugo bugoye bakumva ibyo tubabwira bakabitegera
abazezi intwaro nuko baguma bahimiriza kugira twese dusikirirwe iryo terambere ryo kurondoka ku rugero
ahubwo mukwigisha kwaruka bagakorana n'abanemesha kiyabo kugira tubyumve neza
gye bandanye vyiyongera nuko inama menshi cyane cyane uburyo bw'amafaranga ariko urumva kuri kurigisha abantu bakuze ariho batunze umujyango tabahe ubwo buryo ntibofa baje kwiboteza gushira mu buryo
kiyago mu rugo kubana njo kongerezwa naho nyine kubera keshi abantu babagabo usanga bashika mpira batevye
ibutse kwikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro rifise ingaruka nziza ku magara y'imiryango hamwe no mu gihugu aha twovuga nko mu gukinga impfu zikunda gushikira abavyeyi bariko baribaruka hamwe n'ibibondo ugutandukanya imvyaro kandi gushigikira uburenganzira bw'abanyagihugu mu guhitamwo kuvyara abana bifuza nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha naho biruko imiliyoni 225 z'abakenyezi bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mbere bifuza kudasama imbanyi batifuza canke gutandukanya imvyaro ntibakoresha ubwo buryo bivuye ku mvo zitandukanye akarorero ni nko kutabushikira abandi nabo bagatinya ingaruka mbi zishobora gushikira amagara yabo izindi mvo zijanye no kwemera ko mu madini abantu basengeramwo hamwe no gukora nabi kubisata bitanga ubwo buryo bwo kudasama imbanyi umuntu atifuza nkuko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha duhi jambo Ala Eve Irankunda aduhe inkuru yadutohoreje muri commune Bugenyuzi iri mu ntara ya Karusi kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kuvyara ku rugero
ikoreshwa ry'uburyo bwo kuvyara ku rugero ririjukiwe mu miryango yubakanye yo mu ntara ya Karusi ibiharuro bitangwa n'intara y'ubuvuzi vyerekana ko muri uno mwaka w'ibihumbi 2015 abafata uburyo bageze ku bice 23% aho ni mu gihe mu myaka ibiri heze ibitigiri vyari hasi cyane twatohoje ko mu bihumbi 2013 abari ku buryo bari bageze kuri 28% n'ibice 2% mu gihe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2014 bari bageze kuri 22% n'ibice 7% nk'uko vyemezwa n'uburongozi bw'intara ya Karusi iduga ry'ibitigiri vy'abahurumbira ubwo buryo bwo kuvyara ku rugero rirava ku nyigisho zitangwa n'abaremesha kiyago hamwe n'abagize amakomite ajejwe amagara y'abantu kungo kungo. Akarorero ni Marie Gorette Niragira aba muri komine Bugenyuzi yemeza ko yafasha Kagegene yubahuwe nizo yumviye kugacimbiri ugufata uburyo bwo kuvyara ku rugero kuranezera abavyeyi. Karini Nahimana wo kumutumba Munyinya komine Bugenyuzi aratuyagira
gushika n'ubu nararyohewe n'ubu ndacafatizwa nshinga nzoguma mfata ubwo buryo bwaranyereye je bona hangorane n'intahengena ndayishinga mu bakenyezi
ugusanzu buryo bwo kuvyara ku rugero abavyeyi bagipfuza mungo gutuma ababuja ko boroherwa. Josephine Ndayisaba afise abana batanu abivuga afatiye kubwa ibinini yahawe n'abaganga bita abatepes bamusanze aha aba kumutumba Nyarurambi ukwitura abaganga hakiri kare ku muntu uburyo bwo kuvyara ku rugero bumereye nabi kurafasha ko ahabwa ubundi bivanye n'ibipimo agiriwe. Nyifato mweniyo ituma Fabiola Sukwihaya aba kumutumba Rusegwe agumana amagara meza
niko narabufashe icampera ngaho ndapfa nk'ameza atatu ngiye kwa muganga narababaruka menga ndi umuntu ufise inda mugamaze kugenda kwa muganga na cenorohegwa
abakenyezi basigaye birinda amakuru y'ibihuha kubijanye n'uburyo bwo kuvyara ku rugero. Ivyo biva kuko n'abajejwe intwaro baguma bagirisha amanama yo kubaha umuco kwikoreshwa ryabwo nk'uko ari Ndayisenga arongoye umutumba Rusegwe avyemeza. Naho uburyo bwa kijambere bwo kuvyara ku rugero budatangirwa ku mavuriro yabihebeye Imana abayarongoye bararangira ubwifuza aho yo buronswa vyoroshe. Twumvirize Dalimo Giramahoro arongoye ivuriro ryabihebeye Imana gibugenyuzi.
Ivuriro ryacu ni ivuriro ryabihebeye Imana mugabo baroroheje bace bafigira ntuze ya poste secondaire. Iyo rero niyo baje bitura twebwe ngaha kuri ivuriro ryabihebeye Imana twebwe turababwiye ati ni muce mugenda ngaha kuri poste secondaire babahindure ko ubwo buryo bwabananiye tubona yuko babihurumbira.
Muri kino gihe abakenyezi bifuza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero babufata abo bubakanye bagishijwe inama. Kugivyo abakenyezi barashimira iyo nyifato itanguye kwibonekeza ku bagabo babo. Janine Nahimana aba kumutumba Cuba agacimbiri ntatemwa avuga ati
ndamushimira umushanje wanje ndakwe nkagenda ku buryo ngo kuvyara ku rugero iyo navyari ntahekana zari kungora nabo kandi zikamugora nabantu urumva bariga kandi baratandukanye ntana kwashi bagwaye.
Tumenyeshe ko uburyo bwa Kagegene ari bwo buhurumbiwe kurusha ubundi. Imvo nuko mwene ubwo buryo bumara igihe kirekire kandi budahuta butera ingaruka mbi ababufata nk'uko abavyeyi twaganiriye bavyemeza. Naho biruko intambwe iracari ndende dufatiye ku bibazo bitanguye kwibonekeza bitewe n'igwirirana ry'abantu. Aho ibintu bigeze ni ngombwa abantu bose bumve ko umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza ikibazo kibega. Ako kamo katewe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Denise Nkurunziza mu gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe irondoka rijanye n'amagara meza mu ntara ya Karusi.
Iyo tuvuze kubyara ku rugero abitiranye ibintu n'ibindi bavuga ngo n'ugushaka kubuza abantu kurondoka ariko bakubisa gatima membero bakaraba hijya no hino barabona ko umubyeyi abyaye ku rugero agira amagara meza n'ibibondo yibarutse bikagira amagara meza. Nimutegere rero kubyara ku rugero ari ngombwa kuri bose.
Ugushigikira abaremesha kiyago n'abantu bose bitaho kujijura imijyango kubijanye nirondoka rijanye n'amagara meza na kamugatega ubushikira nganji bw'amagara y'abantu n'ukugwanyikiza ruhonya nganda sida.
Muri rusangi uburundi bwarateye imbere mu ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Ibitigiri by'ababukoresha byavuye ku bice 2.7% mu mwaka w'2000 bija ku bice 34% mu mwaka w'2014 nk'uko ishami rya ONU ryitahigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha. Tumenyeshe ko intara ya Ngozi ari yize imbere mu ntara zateye imbere mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ku bice 61.1%. Intara ya Mwaro ikabi ya nyuma ku bice 12.7% nk'uko UNFPA ibandanye ibimenyesha. tumenyeshe kandi ku intara ya Ngozi izubugira kabiri inyuma ya Kayanza mu ntara zifise umurindi w'igwirirana ry'abantu ukuduga canke kutaduga kw'abakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro gushimikiye kwihinduka ry'imibereho y'abantu nk'uko UNFPA ibandanye ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyo umuntu atifuza tega amatwi kiyago twagiranye na muganga Juma Ndereye arongoye umugambi w'igihugu wishinze guteza imbere irondoka rijeye n'amagara meza PNCR aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Muganga Juma Ndereye ndabaramukije
ndabaramukije amahoro y'Imana
n'igikimu uriko murakora kugira ngo ubwo buryo bugwire ku rugero runini cyane aho hose bakenyeza bushaka
nuno munsi ariho uburyo gushika uno munsi bidashoboka turavye ubuhinga butegezwa gukoreshwa hari ibidashoboka gukoregwa mu mavuriro yose tuvuge nka burya buryo bufasha abagabo gutandukanya imvyaro canke kuzihagarika burundu ni ibintu bizokoregwa gusa mu mavuriro makuru makuru ahari abaganga babinono soye ubu rero mu gihugu hafi amavuriro yose arafise umuganga umwe yabinonosoye ashobora gufasha abaje bamwituye kubundi buryo nabwo bwa twari dusanzwe dukoresha amavuriro yose ya leta arafise n'imiburiburi umuntu umwe ashobora gutanga ubundi buryo bwose bwo gutandukanya imvyaro
ariko abavyeyi baracavuga yuko umwanya bagenda ku mavuriro ari munini hari umuti mufise kugira ngo mushe kuzobgegereza cyane imijyango yifuje
amavuriro mato mato menshi cyane mu gihugu hariho nk'ahantu usanga amavuriro yegukira abihebeye imana badashobora kubutanga aho naho nyene duca tuhashiraho ayandi mavuriro mato mato kwita post secondaire aza gusahiriza kugira ngo abakeneye ubwo buryo baheze baburonke hafi
hamwe hamwe yaho leta yaho ridodora ariko haragabanuka uburyo muzoburonka koko kugira ngo mushe kuronka ubwo buryo mukuragiza mu bantu
ntabwo badufise kubyerekeye uburyo uburyo wo gukoreshwa burahari turafise icyizere ko buzuba buhari cyo twabamenyesha nuko turafise mu bubiko bwacu uburyo bukwiye bwoshobora gukoreshwa n'imyaka ibiri canke itatu
ndabakenguruki
namwe mwakoze kuntumira
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza indirimbo Burundi urasharije kadukangurira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uyu nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Ebyirondo kajye namagara meza twe kugaruka byabiturabako.
Nta muntu numwe bitaraba arugwaruka arabavyeyi nimwe bwe Burundi bwejo.
Mbaza ndakwishura.
Barateguye kwikingiza Burundi. Dufate umufakazi adavise umugabo bajana. None babashora kumukingira Burundi.
Iyo ari umufakazi mwumva ko ari we wenyene. Ubwo buryo akababwipfuza kabiyaga n'umuganga bawe umuronsa.
Mbaza ndakwishura.
Nk'umwana afise imyaka 10 canke 12 w'umukobwa yoshobora gutwara inda
akamamaze kubona amaraso yiwe y'ubwa mbere no kuvuga kuja mu butinya nkabwiwe agarangura amabanga mpuza bitina atagafuko akoresheje bigahurirana nuko ari muri ca gihe cagasamo kiwe araza gutwara imbanya
Thank you.
Ugwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga anita munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
none ivyirondokarijanye n'amagara meza bitangura ku myaka ingahe bigahera ku myaka ingahe
abana bubu bamenye ibintu hakiri kare uruhara rw'umuvyeyi wese umwana wiwe atanguye kurenga imyaka 10 uduga umuntu yatangwa akamusigurira buhoro buhoro ugenda uramuherekeza mu rugo rugendo rw'ugukura aho yibaza ibibazo byinshi aho abona byinshi akwiye kuronswa umuco kandi atahandi yawukura atari ku bavyeyi abo barezi bari hafi yiwe
mbaza ndakwishura
umuntu w'imyaka 18 kugeza kubufate kugwaruka barafise ikintu bo bapfunga burundu mu byirondokaje n'amagara meza
umuntu w'imyaka 18 ntushobora kumufunga burundu n'umuntu agira imigambi y'ubuzima ntiwaheza akavyara nta bibondo bogira
mbaza ndakwishura
kibazo ofise mubwo buryo birasoboka we urumuntu arugo ugasanga ibyo wafase bikumereye nabi turasobora kusaba yuko mwoza muradutahuriza ugiye kwa muganga bwa buryo bwakunaniye bakamenya ikintu baguhindurira
ego cyane birashoboka yuko ubujyo ba wahisemmo bukugwa nabi canke bukagutera izindi ngaruka uraheza ugasubira n'ingona n'ingoga kuri uwo muganga yabukwandikiye ukabimubwira muri hamwe mwese mugatora uwundi buryo mukoresha bwo gutandukanya ivyaro birashoboka kandi biroroshe
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ego dushaka kumenya uno munsi ukuntu twacha twifata mu gihe umuntu abari karamererwa nami kubwo buryo aba yaratoye bwo gutandukanya ibyaha
uraheza ugasubira n'ingona n'ingoga kwa muganga muganga yabugushije ko akagusuzuma agaheza akabona ko byukuri ubwo buryo gakomereye nabi rero biramutse bishitse bakabona yuko iyo nkurikizi yagushikiye baraza bakabihagarika hama mu kindi kiringo mwayaze neza ukagaruka kugira barabe ubundi buryo bwo gushirako
mbaza ndakwishura
Ujye bworohereza bose bwo barubuhe
umuntu wese aragira ico yipfuza hama muri uko kwipfuza haro kuyaga n'umuganga hama aravye ubuzima bwawe mukayaga kubayeho eka nibindi bintu biba bikenewe yabajije areza akakubwiye ati ubu buryo nibwo mbona ko ubereye
mbaza ndakwishura
mukaba kuburyo twebwe twamaze kubona yuko ibyo bintu byamaze kwinjira mu bantu byaratunyuze cyane kuki batavyongereza ko byanyirondo n'amagara meza
yigisho zirahabwa mu buryo butandukanye ku mavuriro ku bitaro ariko nuko mu mwanya utarubaka umengo urishinda bibazwa umengo ibyo bintu ntibikuraba naho rero umuntu wese ahari akwiye kuhindura ivyiyumviro akabona yuko igendo kajane n'amagara meza riraba umuntu wese muto n'ukuze
Arakoze muganga anita munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo Burundi rashajije kadukangurira gukoresha uburyo bwo gutandukanya ivyaro abanywanyi bacu kibwa w'imakamba yatwandikiye atubaza igituma yamana uruherehere mu maso ati hoba hariho umuti muganga anita munyana twishurira uyu munywanyi
uruherehere ruri mu maso rafise igituma nuko ukwegera umuganga na cyane cyane babaganga urukoba n'ubuhe bwoko bw'uruherehere ufise hama kaguha imiti bijanye mbere akana gukurikirana kugira ushobore kugira umubiri mwiza ntiugana n'ingoga.
Uko musanzwe mubizi ikiganiro